ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye: intambara yongeye kubura mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Amakuru duhabwa n'igisirikare muri iki gitondo cyo kuwa gatanu nuko bavuga ko imirwano itakajije umurego.
Jean Bosco Sebishimbo, umudepite mu nteko nshinga amategeko y'intara ya Kivu y'amajyaruguru, akaba na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano muri leta, asimbujwe ubutegetsi bwa gisirikare mu gihe kidasanzwe. Mu ijoro ryo ku itariki ya 21 ukwezi kwa 10 muri 1993 niho wari perezida w'u Burundi Melchior Ndadaye yishwe.
Dari bintu biteye ubwoba kuko twari twiriwe mu nama y'abashikiranganji, hanyuma ukurikiye ukabona yuko hariho amakuru abantu bakorana na Perezida Melchior Ndadaye bamuzanira.
Kejida Silvestre ntibantunganya aratubwira ibyo yibuka byabaye muri iryo joro. Leta ya Tanzania yafashe ingamba zo gukumira Ebola kwinjira mu ntara eshanu zihana imbibi na Uganda. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi byizweho na mugenzi wacu Diane Nini na Hazwe.
Abahitanywe n'amatata ashingiye ku matongo hagati y'abadasangiye amoko n'imiryango muri Sudani y'Epfo yongeye kwaduka kwa gatatu w'inondwi n'ejo kwa kane. Mico gihugu baje bageze ku 150. Muri abo harimwo abana, abagore n'abageze mu zabukuru. Abakomerekeye muri ayo matata ni 86, benshi mu bakomeretse bakaba barimwo abafise ibikomere vyatewe n'amazu barimwo yaturiwe. Igisata ca ONU muri Sudani catanze bino biharuro gihangayitse, cahamagariye abategetsi ba Sudani y'Epfo kuja mu mizi y'ayo matati amaze igihe bakayavana mu nzira. Habashamiranye ahanini n'abava mu bwoko bw'abahausa n'ubundi bwoko butaberekwa. Abo mu bwoko bw'abahausa ahanini bagumuka biyamiriza itegeko ribabuza gutunga amatongo, bakemeza ko barenganywa n'ubundi bwoko buvuga ko keba babo batari babwirije gutunga ubutaka kuko baje kuba ahari kuhabera ayo matati baratevye. ONU ivuga ko kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 9 kuno mwaka abari bamaze kugwa mu matati nka yabaye kwa gatatu nejo kwa kane barenga 445, abatayizabo muri ico kiringo bakaba barenga 211. Kandi havugwa imvururu ni muri Chad, aho umuryango w'ubumwe bwa Afrika wiyamiriza wivuye inyuma imvururu zaraye zihitanye abagera ku 50 muri ico gihugu. Abagera ku 300 ni bamaze kumenyekana ko bakomerekeye muri izo mvururu zabaye mu myerekano yo kwiyamiriza ko President Mohamed Deby Itno aguma ku burongozi bwa Chad. Ibiharuro vya nyuma vyatanzwe n'abari ku rubuga vyerekana ko muri abo 50 baraye bahitanywe no gushamirana kwabaye hagati y'abajeje umutekano n'abiyerekana ejo kwa kane, harimo 10 bari mu bajeje gucungera umutekano. Injamena ku murwa mukuru wa Chad habiyerekana baronone inyubakwa zimwe zimwe zirimo iza leta, iro vy'umushikiranganje wa mbere n'ivy'umukuru w'inama nshingamateka. Izindi mpande ziri mu zateye ivyatsi imvururu zibonekeje mu myerekano yarayibaye muri Chad zirimo Ubufaransa bumaze iminsi buri mu bihugu vyamirizwa mu karere Chad irimo. Bwasohoye itangazo riteri ivyatsi inguvu bwavuze ko polisi yakoresheje mu kubizamwo imyerekano y'ejo kwa kane. Ikiringo c'imyaka ibiri mfata kibanza President Mohamed Idriss Deby Itno yari yarahawe caheze ejo kwa kane habiyerekana bakaba bamwagiriza ko ashaka kumira ku butegetsi bw'ico gihugu. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Makuru yacu tuyabandanirize ku vy'ubwongereza. President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yashimagije ingene yakoranye na Liz Truss yaraye atanze imihoho mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza Biden yamushimagije yumvikanisha ko bakoranye neza cyane na cyane cyane mu gufasha Ukraine kwigwana ko mu ntambara yisi yagasomborotso ku Rusiya. President Joe Biden yirinze yamara kugira icavuga ku kwegura kwa Liz Truss yeguye inyuma y'indwi zitandatu gusa ari mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza. Yabwiye amenyeshamakuru bari ku kirimba ciwe aha i Washington DC ku kwegura kwa Truss ari ingingo yegawe bwite nk'uwayifashe. Yagize ati: "Reka ndababwire ico nzi twakoranye neza ku kibazo cy'Urusiya na Ukraine. Ibisigaye biraba Ubwongereza n'Abongereza gusa kandi bazobitorera umuti." Madame Liz Truss yeguye yemera ko imigambi y'ubutunzi yafashe yagize ingaruka ku masoko y'imitahe yongera itumaho umugambwe wiwe wicamwo ibice. Yashimangiye ko aravye uko ibintu vyifashe hadashobora kurangura ivyo yemeye mu kiringo yari yaratorewe muri ayo mabanga. Mu ndwiheze muribuka ko Biden yari yavuze ko imwe mu migambi janye n'ivy'ubutunzi Truss yari yatangaje cane cane iyo kugabanya amatagisi y'abatunze atabishigikiye. Ico gihe yagize ati: "Ni politike ntashigikiye, ariko n'Abongereza bakwiye kumenya ibibabereye. Si jewe ndabacira urubanza." Bitegekanije ko uzosubirira Liz Truss atogwa bitarenze igenekerezo rya 28 ku kwezi. Bamwe mu bashobora guhiganira kuja muri ico kibanza barimwo Rishi Sunak yahoze ari umushikiranganji w'ubutunzi, Penny yahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters rigatangaza ko na Boris Johnson yeguye muri ico kibanza mu kwezi kwa ndwi, nawe nyene ashobora kongera kwitoza. Ibiro bikuru vya gisirikare muri Amerika Pentagone bivuga ko hari abasirikare ba Iran bariko barafasha Uburusiya mu ntambara irimo na Ukraine. Pentagone yatangaje ko abasirikare ba Iran bari ku rubuga muri Ukraine aha hanini bafasha mu gukoresha utudege tutagira umudereva drone mu Gifaransa. Tumaze igihe dukora ico Pentagone yise iterabwoba muri Ukraine twongera tugaba ibitero ahari ngomero z'umuyaga nkuba. Umunyamabanga mukuru wa jejwe ivyo gutanga makuru muri Pentagone ariwe Brigadier General Patrick Ryder yabwiye amenyeshamakuru ko ibitero bikorwa n'izo drone biba bihagarikiwe n'abasirikare ba Irani. Amenyeshamakuru baciye bamubaza ico avuga ku Rusiya bwahakanye ko atatu dege twa Irani Urusiya buriko bukoresha muri Ukraine, nawe yishura ati: "Ntawo bideha, barabesha, bariko barakoresha ayo ma drone."
Urakoze Diane. Ni nahazwe mu komeje kumva radio y'ijwi d'America yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni 10 migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri waishatu akadomo radio yacu vewakadomo.com na ku mbuga za Instagram, Facebook na YouTube. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya America ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Intambara yongeye kubura mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano iravugwa ahitwa Rangira hagati ya Bunagana na Rucuru. Muri Benin naho haravugwa ubwicanyi bukomeye no muri Mashishi ahitwa Nyamaboko ya mbere. Navuganye na Jean Bosco Sebishimbo, umudepite mu nteko nshinga bategeko y'intara ya Kivu ya majyaruguru, akaba ari na ministre w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano muri leta simbujwe ubutegetsi bwa gishirikare mu gihe kidasanzwe.
Amakuru duhabwa n'igisirikare muri iki gitondo cyo kwa gatanu nuko bavuga ko imirwano itakajije umurego. Murabizi hari hashize iminsi myinshi hari mbese ibyo twita ngo ni CCLF cyangwa si imirwano itaba, ariko atari ukuvuga ngo hirya no hino haba abasirikare bacu, haba abasirikare ba uramutwe wa M23, atari ukuvuga ngo ubushamirane bwararangiye, ahubwo wenda ari inzego zibakuriye zaba zarabasabye kuba bahamahirwe inzira y'amahoro. Ariko tukaba twumvise ko nijoro habaye gushamirana ndetse kurasana tena byubuye. Ariko muri iki gitondo amakuru dufite nuko imirwano itakajije umurego, bisa naho wenda hari ibyo biteganya nk'ibiganiro cyangwa se inzira yindi y'amahoro ishobora gutanga agahenge mu akarere simbizi. Ntabwo imirwano uko yari ikarishe nimugoroba umanzi uyu munsi itakomeje.
None se iyo mubirebeye hafi musobanura gute iriyubura ry'imirwano musanga ryatewe n'iki?
Mbo bana munyamakuru, wenda ikintu twababwira iyo dukurikira nko muri za masisti yo muri za Nyamaboko ya mbere, tugakurikira za Beni, za Rucuru, nuko hose imitwe yitwaje intwaro ikiri muri utwo turere. Ubwo rero igihe cyose imitwe yitwaje intwaro mu buryo butemewe n'amategeko ya Kongo zizaba zifite uduce runaka, ni ukuvuga ingabo z'igihugu igihe cyose zizabona ni order, sinzi niba nabivuga ngo iki mu Kinyarwanda, igihe cyose zizabona order ivuye hejuru mu rwego rwa leta kuvuga ati tubashinze kugarura umutekano cyangwa se kunetraliza cyangwa se kwaka ibirwanisho umutwe runaka na runaka, ni ngombwa ko ingabo zibyitangira kuko nigo murimo zatumwe. Rero imirwano kubura hirya no hino ntabwo byadutangaza igihe cyose abayoboye leta ya Kongo, abayoboye inzego za gisirikare bazumva ari ngombwa ko bagarura uturere runaka twicariwe n'abarwanyi batabiherewe uruhusa, ni ngombwa imirwano izajibaho.
None se bwana depute, abashinzwe uwo mutekano ndavuga ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo, bana ushinzwe umutekano muri kino gihe kidasanzwe, hari inyungu bafite mu kubura kwimirwano?
Mbo ikintu cyo tutamenya, ntabwo urabizi, ntabwo turi muri komandema ya gisirikare mu nzego za gisirikare, ariko wenda nk'abantu bafite ubunararibonye mu bijyaniranye n'umutekano w'akarere turavuga tuti mbese ni kuki igihe cyose batangiye kuvuga bati etat de siège turimo twiga ukuntu yavaho ariho ibintu birushaho gukaza umurego, cyane cyane kuko twamenyeye nk'ibi twabonye byinshi mu bijyaniranye n'ubu butumwa butwaye amahoro cyangwa se bugarura amahoro muri Congo bwa MONUSCO, igihe cyose begereje kuvuga ati itariki yo kongera cyangwa se kurangiza manda ya MONUSCO iregereje, ugasanga hirya no hino ahantu hose hari MONUSCO haje akaduruvayo. Twakora rero mbese ukureba kwiga ibintu n'ibindi tukavuga tutese nibyo n'ubundi twaba tugiye gusubiramo, ese akaba ari nde waba ufite inyungu yo kugira ngo umutekano wongere kuba mubi muri Noru Kivu?
Depute Jean Bosco Sebishimbo, ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Nuko namwe murakoze.
Ijwi ry'Amerika iwanyu mu ntara, mu ijoro ryo ku itariki ya 21 ukwezi kwa 10 umwaka w'1993, nibwo wari perezida w'Uburundi Melchior Ndadaye yishwe, abari bashinzwe kumurinda ntibatabaye, abari mu byegera bye bahizwe bukware n'abari mu gikorwa cyo guhirika ubutegetsi, bamwe baricwa abandi bashobora kwihisha umwe muri bo ni Sylvestre Ntibantunganya nayo waje kuba umukuru w'igihugu navuganye nawe ambwira uko yibuka ibyabaye
cyari ibintu biteye ubwoba kuko twari twiriwe mu nama y'abashikiranganje hanyuma ukurikiye ukabona yuko hariho amakuru abantu bakorana na President Melchior Ndadaye bamuzanira hanyuma ukabona yuko yari amakuru ashobora kuba yarateye ubwoba inyuma mbere nagiye kumenya ko baza bamubwira bati hari ibihuha bikorera avuga yuko ashobora kuba gutembagaza ubutegetsi hanyuma aratanga rero n'ingene batarabikurikirana mugabo ntabikurikiranye icyo ni cya mbere icya kabiri ni uko inyuma y'iyo nama y'ubushikiranganji jewe naciye ntaha muhira buno nyene kuko twariko turasubiramwo inzu muhira kandi umupfasoni wanje yari amaze amezi ashika kuri atanu abyaye umwana natwizwa kuba muhira ngo twari turi kwirakiranira hamwe narabonye ko hariho abantu baza baraza muhira babaza ikicanke kiriya icya gatatu ni uko muri iryo joro rero nagiye kumenya ko ibintu bigiye kuyangarambaye nk'abandi bose telefone y'umupfasoni wa Perezida Melchior Ndadaye ambwira ati murifata hagiye kuba habaye gutera ingoro y'umukuru w'igihugu ibintu ntibyoroshe naragerageje kugira ngo ndonge umukuru w'igihugu tuvugane ariko ntibyakunze uwo twashoboye kuvugana gusa nasanze ari umushikiranganji ukwibona abansi ariko nawe yari ahantu yari yagiye kwihisha mu gisagara hagati mu ijoro rero niho nanjye nafata ingingo yuko novugana n'abandi bantu naravuganye n'uwarongoye iperereza Richard Ndikumwami naravuganye n'uwari umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi inyuma mbere y'abahinde umukuru w'igihugu wasubiye Ndadaye ari we Sipani Taryamira naratuganye na Jean Marie Ngendahayo yari umushikiranganji ukumenyesha amakuru naragerageje kuvugana na Ponciane Karigani yari umukuru w'inama ngenguzamateka ariko aho ntibyashobotse hanyuma rero inyuma niho nafata ingingo nanjye yuko ndoguma muhira ndahunga genda mu Kamenge mugabo ibyabaye muhira ni uko inyuma bukeye haje abasirikare imuhira basanze atariho ndi bapfa umupfasoni wanjye niwe bishe barondera jewe bambutse baca bafite umupfasoni wanjye niwe bishe ibyo byose muri make cyane kuko nibirebire novuga sinobiheta
yego iyo musubije amaso inyuma mukibuka iryo joro mukasubira no ku manywa igihe Perezida Melchior Ndadaye yabonaga amakuru amubwira yuko intwaro bashobora kuyitembagaza ni iki cyatumye Perezida Melchior Ndadaye adafata ibyemezo bihamye icyo gihe kugira ngo n'uwo mugambi uburizwemo
kandi baza yuko ibyemezo bifashe kuko ashobora ko yarahaye amategeko wari umukuru w'igisirikare n'abandi kugira ngo afate ingingo za nkenerwa mugabo urumva ibyagiye kubibonekeza inyuma ni uko bose bari muri uwo mugambi bagashobora kubesha umuntu ngo twafashe ingingo za nkenerwa zose mugo zitafashwe kuko ndibuka yuko bamubwiye bati ndimugira ubwoba byose turashyize mu minwe abo umukuru wa etamajoro y'igisirikare aba mbere n'umushikiranganji ukwibona basi yari yavuze ati byose twabishyize mu buryo aho bacaho turabafata mugabo urabona ibyashyitse n'uko bavuye bagatembagaza nyine bagashyikira n'umukuru w'igihugu akamwica mugabo kandi icyo navuga natwe buriya twarizera cyane ngira ko ariko utamenya rwanda n'amezi atatu twateguye kumara amezi atatu ku butegetsi twarizera cyane tukibaza yuko kuri ubu bose bafite umutima mwiza kuko ngaha ndakubwiye ndakubesha igihe twari i New York mu nama igira 48 Attorney General ya Nations Unies ibihuha byaravugwa kandi n'igihe twataha ku kibuga cy'indege twarabonye yuko abari bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu barongowe n'umukapiteni yitwa Rukindikiza hari ingingo bari bafashe kugira ngo baburizemo ibyo bakeka yuko ashobora kuba abantu bashobora kwica umukuru w'igihugu
President Sylvestre Ntibantunganya ndabashimye cyane ku bwaka kanya muhaye ijwi rya America.
Nanjye ndabashimye cyane.
Kuri isabukuru imyaka 29 President Melchior Ndadaye agandaguwe ishyaka rye Frodebu rirasaba leta y'u Burundi n'urwego rw'ubutabera kurangiza dosiye y'abashinjwa iyicwa rye. Tanzania litafashe ingamba zo gukumira Ebola kwinjira mu ntara eshanu zihani mbibi na Uganda zirimo ya Kigoma icumbikiye impunzi z'abarundi n'abanyekongo. Inkuru irambuye James Jovine.
Umushikiranganji yagejeje amagara y'abantu mu gihugu cya Tanzania Umi Mwalimu mu nama n'abanyamakuru kuri wa gatatu ku mugwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam yavuze ko icyo cyorezo giteye impungenge mu ntara za Kagera, Mwanza, Kigoma, Geita na Mara arizo zihana urubibe n'igihugu cy'Ubugande. Umutegarugori Umi Mwalimu yemeza ko mu gihugu cya Tanzania atamugwayi wa Ebola aravugwamwo gushika n'ubu, gusa leta yiteguye guhangana n'icyo cyorezo cyane cyane muri izo ntara zegereye igihugu cy'Ubugande. Yashimangiye ko leta ya Tanzania yamaze gufata imikenyero yo guhangana n'icyo kiza cyane cyane mu ntara ya Kagera, ariyo nzira nkuru yo kwinjira no gusohoka igihugu cy'Ubugande ujya muri Tanzania. Gusa mu ntara ya Kigoma ariyo icumbikiye impunzi z'Abarundi biraboneka neza ko atana kimwe kirakorwa mu gukingira abanyagihugu n'impunzi zituyemo.
Uwepo wa ugonjwa wa Ebola katika nchi jirani unaiweka nchi yetu katika hatari kubwa ya kupata mlipuko wa
Indwara ya Ebola ivugwa mu gihugu kibanye cha Uganda iraje ishinga igihugu cacu kubera ibikorwa byinshi dukorera hamwe mu by'ubutunzi n'iterambere, ariyo mpamvu nyamukuru yoza n'icocorezo mu gihugu cacu. Zimwe mu ntara ziri mu kaga ya mbere ni Kagera, ari nayo mpamvu icegera canje yamaze gusohora yo kuraba uko mu bihe biri imbere twofata ingingo zikomeye zo kwikingira. Uretse Mwanza, Kigoma nayo ni ntara ya gatatu mu ntara za mbere ziri mu kaga.
Kwa hiyo Mwanza inaingia namba mbili katika kuwa kwenye hatari zaidi, lakini Kigoma, mkoa wa Geita na mkoa wa Mara.
Impungenge ni nyinshi kuri zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta cyo kimwe na Nyarugusu ko zohaba zandura uwo mugera. Ni mu gihe yatangiye icyo cibure imigambi yo kwirinda n'icyo cyorezo iravugwa muri izo nkambi gushika n'ubu.
Twebwe impunzi z'Induta turafise ubwoba budasanzwe, ubwoba bwerekeye n'ikiza cya Ebola. Yumva corona yarajira genda ariko Ebola nayo tufise ubwoba budasanzwe. Turumva yo mu gihugu cyo mu Buganda ko yatanguye isasa ikinganda, ariko rero tuko turiyumvira nko mu gihe byoshika ikaza ngahinduta naho twogira ibibazo bidasanzwe ngahinduta. Dufite ibibazo isuku rike, amasabune ntituronka, ibyangombwa bijanye n'isuku ntituronka. Reka mbere navuga yuko ubu nta mashyirahamwe akidufasha. Dufise ibibazo rero bidasanzwe nko mu gihe icyo cyo kiza cotera ngahinduta byosha bigenda gute ku mpunzi ziri ngaha muri Tanzania. Tukoca tufanye tukaheregetera gose.
Imana yabaye iradukingira irege ntayo itangira dushikira mugabo turayumva. Tuba Imana yakoturi yaradukingiye kuri ubu tuzokomeza dusenge Imana ikomeze iheziyo nidushikemo. Mukomeze mudufasha muri byose n'icyo kiza, mudufasha no kugira ngo mudahe kugira ngo biheri bihige iyo biri nibizaze ino nabo tukaba tugifisa gahenge.
Ikindi dusaba rero, turasaba leta ya Tanzania hamwe n'amashyirahamwe ko yogerageza ikaduhereza amasabuni, ikongereza n'ubuvuzi. Reka n'ubuvuzi ntibuko buragenda neza mbure nko mu gihe rero iyo Ebola yocize ata buvuzi bari bukwiye byose. Urumva tujya duhona na twese twopfira rimwe kwee.
Ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ariryo rigejeje amagara y'abantu mu nkambi ya Nduta rivuga ko rizokoresha akato ryari ryateguye kwakiriramwo abarwayi b'umugera corona mu gihe ho kwibonekeza umuvuduko w'icyo cyorezo Ebola mu nkambi. Gusa iryo shyirahamwe riri mu migambi yo kwitegura gutanga inyigisho ku mpunzi z'Abarundi n'Abanyekongo mu bijyanye no kwirinda icyorezo Ebola mu nkambi za Nduta na Nyarugusu mu ndwi zibiri ziza. Mu ntumbero yo kwirinda icyorezo Ebola kimaze guhitana abatari bake mu gihugu kibanyi cy'Ubugande, kuva mu ntara ya Kigoma icumbikiye impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo. James Jovini, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Uburundi buri mu cyumweru cyahariwe umukenyezi n'umuhinzikazi. Abagore bo mu cyaro baravuga ko kuba hari abandi bagore babasebukira nta nyungu igaragara kugaragara babibonamo. Nairobi Eloje Wirikaneza.
Jewe ntamvise ndima nkunzwe n'ugukingero nabana bane abo bana nkingero nkabagurira ikiro cyufu bakarara bariye sahita ntibaje
nakije kwaza nibigira n'umukenyezi wo mu ntara ya Gitega iruhande y'umurwa mukuru wa politike nta kivina gito yagira cyo kurima abana biwe bane kugira ngo abatunge abanza gukingero niwatunze umuryango kubera umugabo we yamugaye.
Jewe ntamvise ndima nkunzwe n'ugukingero nabana bane bavuza ndirukanga nkakurana babanye nabagenze hama ndayakiye nkabasubiza ubuzima ndimo nibubi buragoye
eje ni ntambukiye ko baruko baye igitega nyene avuga ko ku myaka yiwe 70 yatunzwe no gusabiriza
seka nteka maboko abagira neza bavashe ndumurimyi mugasifisa ho ndima mugatondo iyo mvyutse mbanza gusenga cyaba leta y'u Burundi bone twebwe dukuze idufashe nk'ubu nyene mu kwipuza nk'iyo tugwaye niho tugira ingorane nini utwo turya natwe ntitwobashinga nibo bishobora abanyakuba.
Mariko Ndere Imana wafite abana 8 yatawundi beza amaso
ise abana benshi je ise nk'abana 8 kubacira ingero ndumu mama biragoye twegereye ico twosaba nk'amwe ko mutwiyumviriye ho kuza kutubaza mutuvugira imbere bakaduha nk'agatayi natwe tukabaho nk'abandi.
Ivona Nshimira Imana n'umukenyezi wo mu ntara ya Bubanza mu Burengero iruhande yo kurima akora iyindi mirimo yose kugira ngo yibesheho nabiwe atangura bwijwi rya Amerika ubwo kobwibiterwa yimbura
ibigori nibiharage n'inkore birantunze n'umujyango wanje nagatashya ndakajyamwo ndakarose kukubuzi bwose ndabukora.
Umukenyezi wundi wibubanza ararushinga n'ukuronka ifumbire ku giciro ciza ibindi hasanga ubuzima ashobora kubugwaza gwaza
niyo umuntu yarimye ikintu kikingora nka jewe novuga ngo kwa nagafumbire kandi ngifumbire gufumbira akagenza kwigura asanga izindi kije namangura kukira kugira ngo ndabikume mbogenda neza.
Kebekanya benda wahangayikishijwe no kuburitonga rimamwo ariko azifata moneza kuko akora ibishoboka byose ntarera amaboko
cyangwa kwanje muretse kora kubera ntaronka yo nkote cyangwa ngenda muri ferme abandi bararimajeho nkaca ngenda gukubita ibyatsi nangira kugora bakuye nk'umuce kandi ntunze umuryango jewe ndumwe.
Mediatrice Nishimwe wo mu ntara ya Kibitoke mu buraruko bushyira uburengero n'abavuga ku munsi wahariwe umukenyezi mwirimizi usa n'uko atacu mu mariye
twego tuzatumva ngo habaye umunsi mukuru ariko ntabwo turabona nk'abantu baza kudushigikira ngo bavuga ati ni bigende uko
mugenzi we nawe asanga abakenyezi biri imizi basa n'abatereranye
babiri imizi kenshi badushira inyuma kuberako ntabu babonayo katabuye rimwe bavuga ati amaboko atari hantaramukanye.
Uburundi ni igihugu kiri muri bike ku isi abakenyezi baserukiwe mu nzego bihagije bafite ibice 30% mu nzego zifata ingingo bamwe mu bakenyezi biri imizi barishimira urugero baserukiwe ko kuva ku nzego zibanze kugera mu biro by'umukuru w'igihugu uciye mu makomine intara muri leta n'inama nkenguzamateka n'inshingamateka. Ariko harabandi bemeza ko bakenyezi bagenzi babo batowe cyanke bitoreye atakintu kinini bamariye
natwe bwo batowe batanaje badufashe twebwe aho tugarukira twe ntavyo mbana bari ko baradufashe kandi tutanababona harimo bamwe bamwe tutanababonye n'ingene baba bameze n'igihe batogwa ko batanadutemberera ngo baze kudutemberera badukoresha inama.
Umukenyezi wo muri komine Rugombo mu Kibitoke hari kindi kintu kimushimisha kurusha kubona muri usangi abagabo babiri imizi batagitana ibikorwa abatambukanye babo nko muri kahise.
Ubu tubayeho neza kuko abagabo barafasha muri bimwe bimwe bishoboka kubera inzara yagira atera yarashishije ubwenge abagabo benshi barafasha abakenyezi baritaye ibikorwa byo mu rugo umuntu arabona neza ko ari byiza.
Felix Ngendabanyikwa munyamabanga yagayezwa mu bushikiranganji bwo kuringanisha ibitsina akeza abakenyezi biri imizi avuga ko ari inkingi y'iterambere ry'imiryango n'igihugu.
Muri rero inkingi y'umuryango n'igihugu kuko umukenyezi mwiri imizi ari warima ibitunze abene igihugu bose umukenyezi mwiri imizi rero ategerezwa kuba n'umworozi kugira ngo ibitungwa yoroye ihambavu yo kumufasha kugwiza umwimbu bitume aronka imfungwa ziva mu bikoko.
Ibiharuro bitangwa nabo ni byerekana ko icya kane cy'abantu ba mu isi ari abakenyezi ariko bari munsi y'ibice 20% byafite amatongo biharije cyangwa batorana mu gihe mu mitumba busumbasumbana bw'imishahara hagati y'abagore n'abagabo bushobora kugera kuri 40%. Onimenyesha ko mu gihe abakenyezi bohabwa amahirwe amwe n'abagabo umwimbu ushobora kuduga ku rugero rw'uko abantu bugarijwe na kigoyi bogabanuka gushika ku bantu bari hagati y'imiliyoni 100 n'150 ku isi. Igisata cya ONU kijejwe abakenyezi naco kivuga ko muri usangi umukenyezi umwe kuri batatu bafite akazi akora mu gisata cy'uburimyi. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Hano dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro wamfashije kuyabagezaho. Nongere mbashimire kuba mutega amatwi radio ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi. Dukomeje gahunda yo gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi. Babwiye kanyamanza bati kufita kaguru gato itinako ngakesha rusengo. Murangije icyumweru neza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.